intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese muteze amatwi ikiganiro ndafite ijambo cyo ku itariki zitatu ukwezi kwa gatanu. Kwa gatanu itariki imwe ukwezi kwa gatanu uyu mwaka amakungu yararamutse ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umukuru w'igihugu yishura abakozi basaba ko imishahara yo kongererezwa yerekanye ko bokora nyabuna ku ntumbero yo kongereza umwimbu. Yibutsa n'uko u Burundi imbere y'uko washika ku butegetsi utariko burubakwa, ari naho ikiganiro cy'uno munsi kiza gushimikira muri ko mwishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafite ijambo.
Imbere y'uko duha ijambo urwaruka tubarwe twumvirize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, avuga ko hari abantu bagiye barabuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD kurangura ibikorwa byabwo byo kubaka igihugu imbere y'umwaka w'2020.
Umuntu wese ariko avuga ati nimumpa amahera, namenya amahera yavo. Je ndemeza ko utagwe kubaka mu 2020. Reka ndabibereke. Ntitwatagwe kubaka igihugu mu 2025. 2025 nta mugwi munsi w'icyatari pese yo kunere wari kwerutesaga utumuza kurima. Gushika mu 2008. Hanyuma bagize ngo barahenze kurwana. Tushatije amata mu 2010. Nta mugwi mwibuka witwa ADC Kibiri wacitwaga kubura abenegihugu. Aho twari gukora iki twiko turaburabuzwa? Ntitwagize ngo tugiye mu matora aho twagaga ngo turagahembwe. Tugiye mu matora y'2015. Nta kintu mwose cyitwaga ndarenze cyacekiza. Nticyatuburabuze, twari kurima gute? Hari icyo kintu cyitwaga ndarenze kiriko kirisa abenegihugu kiraburabuza ntibakore. Dusubiye kuronka agahembwe mu 2020 niho turi ku kivi. None murabye aho tugejeje ikivi. Tutagwe gukora umutima uri mu nda kuva mu 2020. Mukaraba neza ani mubona ko imyaka cumi tuzaba turusha bya bihugu biteye imbere.
Yari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ugaruka baratubwira ingene bakiriye ibyo yashikirije u Burundi bwariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Amal ari mu Burundi ati biragoye gutahura icyo ayo majambo y'umukuru w'igihugu asigura n'igihugu avuga icyo ari cyo, uravye uko u Burundi bwifashe muri iki gihe mu bisata bitandukanye.
Umukuru w'igihugu avuze ko u Burundi bwatanguye kubakwa 2020 hashitse ku butegetsi, ahubwo ntibagiye ko ari ikindi kintu atubwiye, ariko atavuze iterambere ry'igihugu. Ndashika avuga uko kubako kwariko ko turaze icyakurikire amatora ya 2025 ya 2025 warabonye ko amajwi yose bayihaye. Baracyavuga mbere ko baratubica na kwijana mu gihe igihugu cyari kivuze byose. Ibintu byose byakenerwa cy'ubuzima bw'igihugu cyari byarabuze, icyicaro cyarabuze, amadovize amahera y'agaciro kujya kurangura ibintu bya nkenerwa hanze yarabuze, kuba ari n'ifumbire yarabuze, ndetse ibintu byose imbere yarakicutse kugera aho umuntu wese atabonira ikiraja. Amahera y'agaciro yaraduze ku rugabanitse bisigura ko ari wacu yataye agaciro ku mugondo kwanitse ku gicege cy'2020. Era abarundi baribasiga ati none ubwo Burundi bwatanguye kubakwa muri icyo gihe inyubako atubwira n'ibitubona cyanke n'ikindi kirimo ashatse kuvuga, kuko abarundi bose barabonye ko ahubwo bitanze cyane kuva icyo gihe cyo mu 2020 byaranze biranka rwose. Abarundi hamwe batabaniye bajya niyo bapfa. Nera mbuze ko ariwe yacubatse karangira atanze ubushimwe ndashimwe kandi akaga umugore wiwe inama y'ibindi bihe bihetse mu bushimwe atanga agenda umugore wiwe abarundi bashatse mu rucici ndetse akayibona nk'ihina n'ico bakayibona nko kubakindaga bakayibona nko kubatamba ku musinda rero kwaruka nkavuga nti simbona ibyo yashatse kutubwiye havuga nti kumbe yashatse kutubwira ibindi bintu tutaje gutahura niyo handi hari iterambere ry'igihugu ryaranze kuva agiriye ku butegetsi
asira avuga ko atangazwa n'amajambo ashikizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubwiwe ngo ntahahuriye n'ukuri kubiba mu gihugu
bacunga ni mu kirorero utazi ubwenge mu bwiwe kandi ngo amazi asenge mutekeka navuga ahubwo kuva umunsi ashyitse ku butegetsi ko ariho igihugu cyavuye mu isanganya wagatera uciye avuga ngo ubundi ntuzoba mu isanganya ubuhoho bwaguye mu isanganya kandi ntibyiteze kuvayo warabona igihugu gishobora kumara imyaka irenga itatu kitagira igitoro kitagira amazi kitagira ifumbire urabona umukozi bw'ikibi ariko arakorera abanyagihugu akubahuka agatuma ko abanyagihugu ngo ntibatanga amahera y'ifumbire abantu bakatanga mu 2022 kugeza n'ubu ariho banatararonka ifumbire batanga mu 2022 2023 2024 2025 2026 abantu bakajya kuruhita n'ikize ibintu bigira byere ntabwo nta soni afite ndetse bamwita n'umuperezida ntabwo no kuba n'umukuru w'umutumba ntabwo no kuba n'umukuru wa asosiyasiyo isanzwe utazi ubwenge ashima ubwiwe n'ibyo barayamaze kandi wamaze asenga ibiseseka ari wese akavuga yuko mu gihugu cyarateye imbere mbega muyambarwa ko igihugu cyari gifite amazi cyari gifite umuyagankuba cyari gifite ibitoro warabonye igihugu gishobora kuba igito mu karere ese yaba Tanzania atagitoro ifite u Rwanda atagitoro ifite Kongo atagitoro ifite byari kumvikana iyumvira igihugu n'Uburundi kitabona igitoro kwe ubu rero barayi bamuhaye basuye ku butegetsi turahumiwe turagowe oya ndabyizeye yuko nawe ntihabuze intwari igiye kujya hamwe ngo zimubagore umwizero ufite nako wamenyeshamakuru ni uko nizeye ko ari intwari zigiye kujya hamwe zikamubogoza wowe ubona nk'ubuye kiragutwara kugera 34 twaba tugezehe hari umurundi wa kirogoti ni wabatije yisenga kuzuza amabondo yiwe ntakwiye no gukura k'umuntu ahubwo mfite agakura k'umuntu gakwiye guhora agapfa havuga abavuga iby'ibiwe arateye isoni kuva mu 2020 u Burundi nta mukuru w'igihugu dufite iyo hapfuye habona nkuru nziza ntakwari karisa abantu ariko arabasikiza mugabo ubudapfuye yarashobora gufungura ubudapfuye yarashobora kwiyunguruza ubudapfuye yarashobora none ubu uye si uwo banyuruje tutanyurujwe bose bapfuye bose ngo zangwa na za senarede na zande ubu none nabujijwe n'iki ko abantu abikikije ikigoyi abikikije kubura igitoro abikikije kubura umuyagankuba abikikije kubura amazi abikikije inzara isherubozo
Karim ari mu Burundi ati iyo umuryango w'umukuru w'igihugu uteye imbere mu by'ubutunzi ntibisigura yuko igihugu kiba giteye imbere ati Evariste Ndayishimiye ntiyobandanya yitiranya umuryango wiwe n'igihugu
mvuga nk'iyo rero n'agashinyaguro abanyagihugu nibana n'agatangaza rikayisoni rwose ariko rero ngarutse gatonyeho yavuze ko igihugu cyateye imbere kuva aje niyo yashatse kwivuga n'umuryango wiwe ko bateye imbere kukaba nkako kubera 2020 gashimwe munsi niho Ndayishimiye atangura kugaragara ko afite amatungo menshi cyane amazu menshi agura amamiliyaridi amatungo y'abanyarugo yihagira akanimakimbura amafaranga y'agaciro make aboneka n'umugore we akaba yashyira mu mifuko yabo ubutare uko buri kose niwe abukanisha abanyarugo ntacyo bamarira rero biragaragara yuko yateye imbere rwose n'umuryango wiwe ikibazo ni uko cyo byitirira abarundi akomera yavuze yuko umugore wiwe ari igihugu cy'u Burundi rero imvugo nk'iyo y'agashinyaguro kinyaguro abanyagihugu kayisoni n'agahinda sinzi yuko guteza imbere abanyagihugu ari kubima igitoro kubima amafaranga y'agaciro kubima ifumbire kubica kubanyuruza kubafungira ubusa kubabereza igufa kubera aho batagira umutwe n'abo bifatikanyije mu nzego z'ubutwari igihugu bashyikiranganje bakabica kandi nabo abatanze umusanzu mu guteza imbere igihugu sinzi yuko uko avuga ko ariko guteza imbere igihugu ko ariho cyateye imbere ku ntwari yiwe biteye isoni n'agahinda kandi giye kunyuka ko yarayagarutse kudasiba gutwara indi myaka ndi igisigura yuko amariya y'abarundi n'ibabaro kubaho nabi bigiye kwiyongera ibihumbi amajana n'amajana biri hanze y'igihugu baba abanyakabukike bahunze abanyeshamakuru muri sosiyete sivile nibo basanzwe bahunze igihugu baba ariko bateza imbere igihugu ntiyabahunguye ntiyabazanye ntiyabumvirije ngo bavuga no ku gihugu cyokubakwa sinzi rero ibyo avuga ko yateje imbere igihugu abo bose batarimwo ingene biba yabigenjeje rero ikibazo dufite ni uko egome yabuze abantu bakerutse bobe icyo bakoze kugira ngo agasuzuguro kangana uku kaze ku Barundi ariko nyine ntambwe bidahita izati babikunda
Harumwijima imwe mu mbini nyinshi izo tugwana tutabona atari kugawe nitwozinesha tufashe data gutsinda ingwano uhoraho giri imbabazi uhoraho giri imbabazi nyeni nkomezi giri imbabazi
Ikiganiro ni ndafisi jambo Malika ari mu Burundi asaba umukuru w'igihugu gutora umuti w'ingorane zugarije Burundi aho kubesha Abarundi ibitakozwe
yawe cyangwa umugabo z'NDDFDD aho n'iyo bacaje bitangura gusubira inyuma bakoreye inkuru nziza bidakunyuka ndarese ndayishimiye atanguye gutwara kuva yari sinashimiye atanguye gutwara ibintu byarunyutse cyane irarenga urugero ibitaro bitangura gusohora ubukene burakera mu gihugu ibintu birunyuka bikomeye cyane njye ndavuga ngo ubajyaje sekiri karibyoto imfu n'imfane birajyana nareke kumaramarira ku bandi wewe ahubwo kwereka ubutegetsi natora umuti natora umuti uko igihugu yogitwara abanyagihugu ntibishwe n'inzara na barabara habe neza urabona yarabaye ibintu uko nuko ibintu byose byarononekanye aca zituma yuko we niwe atwara igihugu niwe ahubwo yari akwiye gukosora icyononekaye areke kumaramarira ku bandi
Vanessa ari mu Bubiligi ati umukuru w'igihugu nareke ukinisha abarongoye
njyewe nk'ugwaruka icyo nuvuga ni uko iryo ryo bari iremeye ntanya kandi novuga yuko umukuru w'igihugu atabanje kwitonda ngo yiyumviye abanje ashishodeje karavuga avuga ko 2020 ari igihugu cashoboye gutora ko yuko ariho catanga kugenda neza ariko akibagirwa yuko mu gihugu kugushika uyu mwaka turimo 2026 atagitoro gihari atamfungurwa zihari kuko yaba zihari munsi ntibaba abanyagihugu babuze igitoro cyo kwiyunguruza baca ku mirimo yabo igihugu ntikiba kigeze ahatemba nk'aho kiri ubu ubunye nibaza yuko yishyura inyuma agashishoza neza ibyo yavutse akaraba koko bihuye n'ibihari
Axel ari muri Zambia ati birababaje ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga amajambo nk'ayo Axel abona ko aya majambo ateye isoni kuko yerekana ko atazi Burundi ariko arabujana
nuko wewe nuwo yasubiriye Pierre Nkurunziza atemera yuko ibyo yakoze yigeze akora ikintu na kimwe no kuvuga wewe ariko aravuga ko Burundi buteye imbere kuva muri imanda yiwe ya mbere bisa nuko biteye agahinda mu gihe umukuru w'igihugu we nyine bigica bigaragaza ko atanazi ibyo arimo kuko uyu munsi Abarundi cyo bari biteze bari biteze nyabona ko igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye no muri imanda aherutse kuba yegurirwa n'abasenateri DFDD ashobora kuba yagira icyo ahinduye kuko uyu munsi umuntu agira icyo ahinduye kuko abona ati aha narakije defete nyabona ndashobora gukora iki gikurikira kuri ya sheke na gete rero uyu munsi Evariste Ndayishimiye ntabona ko hari na kimwe igihugu kibuze no kuvuga noneho abo arishimira aho igihugu cy'u Burundi kiri akavuga ndetse ko gitangwe gutera imbere kuva hashize hageze imyaka itandatu atwaye atagitoro kihari atasukari atamabarabara yubakwa atamiti hari abanyagihugu yabo umupolisi yabo umusirikare bariko barahunga ibi bigaragaza yuko atanahamwe igihugu cy'u Burundi tuvuga ngo kiriko kirakira ahubwo nyabona uyu munsi bari tanishimye abantu bageze aho bibaza ko yopfuma agenda agashobora kurondera abaganga bari spesiyalize mu ndwara zo mu mutwe bagashobora kupima bakaraba ko akomeye kuko uyu munsi nimba adashobora kubona neza ku gihugu aho kiri uyu munsi avuga neza ko ariho gitanguye gutera imbere miliyoni yarayatanze ariko ayihereza umugore wiwe amuhaye rya mbirate afashe abadandaza biwe bakorera mu ibanga abahereza amamiliyoni agera kuri 35 30 20 gutyo 15 zijya zose yatanze n'abadandaza biwe batanze barima ibitego byiwe amatomati n'amavoka n'ibindi bakorera mu kinwari nka babane b'igitega atandu afite ibitaro amasatyo ibyo byose biba biri ko bijya mu rugo kwa Ndayishimi narehe gusamaza abarundi no kuvuga ko uyu munsi yamane migambi mishasha ikigerehera yamane migambi mishasha yo gusinzira abarundi ikihari nuko bohaguruka abarundi bagasenya tene kuko nta yindi nzira nimwe kuko uyu muntu avuga ati nyabona ndasiyongana abanza kuraba hahagaze niyaje akaraba diferanse mu gihe uwo mwanya rero adashobora kuba Evariste Ndayishimiye na Senede Defende iwe basubiza agatima mpembero barabyo tujya naho igihugu kigeze ni kuvuga uyu munsi ntazi yuko igihugu kiri mu kaga ntazi yuko igihugu uyu munsi atwengwa n'isi yose ntazi ahageze rero mu predatade byarimo kandi yarabyivuge yuko leta atazi icyo ari cyo ndashobora rero kuba yayobora leta nawe nyine atarasobanukirwa icyo ari cyo leta n'icyo igomba kumarira abanyagihugu n'icyo abanyagihugu baba biteze kuri leta ndetse n'icyo leta iba yiteze ku banyagihugu
Wakure mumizana mumizana ya Babylon maze babe na kanyoni kaguruse kaguruse kava mumutego mumutego umutezi uoraho girimbabazi
ikiganiro ndafite ijambo cy'uno munsi aniho kigarukiye twashimikiye kuri bimwe mu byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi urwaruka rwari muri ikiganiro bavuga ko ari imvugo yo gukindanga abarundi bugarijwe n'ingorane zidasanzwe mu kubaho kwa misi yose kubera ingene igihugu kirongowe bwakoze mwese mwari muteze amatwi radiyo Inzamba Gateka Kawe tubifurije kororanirwa naho kurinda isango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba Agateka Kawe.